Icegeranyo cy'ubuyobozi bukuru bw'igipolisi cyerekana ko abantu 451 ari bo bishwe kuva mu kwezi kwa kane umwaka uheze. Muri bo harimo abapolisi 77. Umuvugizi w'igipolisi asigura ko bamwe bahitanywe n'amasasu yiyerereza, abandi bagwa mu bitero by'abagizi ba nabi yita abagumutsi, abandi nabo bahitanwa n'imitego batezwe ku giti cyabo atantasible mu Gifaransa. Pierre Nkurikiye, umuvugizi w'igipolisi, yemeza ibyo bitigiri, aranavuga abapolisi bahanywe kubera amakosa bakoze muri ico kiringo.
Ku ruhande rw'abanyagihugu abagera ku 374 barishwe, 368 barakomereka mu migumo, abagumutse 467 bagirizwa gukora ibyaha bitandukanye muri iyo migumuko barahagaritswe barashikirizwa ubutungane. Abapolisi 77 barishwe, abapolisi 367 barakomeretse, abagera ku 12 baramugaye burundu, abapolisi 59 barafunzwe ku byaha bitandukanye bakoze, abapolisi 38 barirukanywe ku makosa bakoze, abapolisi 8 baranyurujwe nabo bari mu migumuko.
Ikicegeranyo cy'igipolisi kiri kure y'ibindi byegeranyo by'amashyirahamwe y'agateka kazi na muntu yo mu gihugu na mpuzamakungu avuga ko abantu barenga 600 bishwe. Ariko ibi bitigiri igipolisi cyerekanye biregeranye n'iby'umugwi w'igihugu uhani y'agateka kazi na muntu CNDH. Umuvugizi w'igipolisi atanga inziguro y'iki gihushanyo.
Ni bisanzwe ko bidasa ibitigiri icegeranyo bivana kumwe cyakozwe n'uwagikoze n'intumbero yagikoreye. Hari nabo biri kure cyane y'iwacu basukuvuga nka shyirahamwe ya Prodehage, cyane cyane hariho byegeranyo bikogwa bidafise intumbero yo kwerekana ukuri, bifise intumbero yo kugira ngo amakungu afate ingingo cyangwa ziriya, no kuvuga bifise imvo za politiki. Ibiharo twe dutanga abantu abapolisi baba babonye ivyo bintu bikiba, muhora mwumva ko tuvuga tuti hari hapfuye banaka, hakomeretse banaka. Muri abo bakomeretse harimo abababaye cyane, barashobora kujyanwa kwa muganga inyuma y'iminsi 2-3 mbere n'inyuma y'indwi kumva bapfuye. Abo ntibashobora kugaruka mu biharuro igipolisi kiba gifise. Hariho amashyirahamwe ashobora kugenda agashika no kwa muganga agashikira n'imiryango akabaza agasanga koko wa muntu yari yakomerekeye ahantu yahavuye apfa mu nyuma, arashobora kuzana ibiharuro byayo ugasanga birasumba gatoyi iby'igipolisi, ariko ntibishobora kubisumba cyane. Bibisumbye cyane bica biboneka ko haba harimo ikinyoma n'inzindi ntumbero.
Iruhande y'abantu bahasize ubuzima n'abahasinzikariye hari n'ibigwanisho byafashwe. Aha twavuga nk'inkoho 946 z'ubwoko butandukanye, amagrenade 941, amasasa arenga 50,000, n'amabombe 165. Igipolisi cyemeza ko muri rusange muri uyu mwaka wose gihanganye n'abo cita abagumutsi cyabyifashemo neza. Ariko rero n'amakosa ngo ntiyabuze.
Navuze yuko igipolisi arico cyakoze neza mu guhangana n'irya migumuko. Ariko harashobora kuba umupolisi umwe canke babiri yakoze amakosa, yakoze ivyaha, uwo nawe co kimwe n'abajya bari mu migumuko abakoze ivyaha. Yarafashwe hama arashikiriza ubutunga aribo biharuro twatanze. Ntawo mvuga rero ngo kuva irya bintu bitangura gushika bihere ngo abapolisi bose 100% bakoze bagumye bari ku murongo.
Abatavuga rumwe n'ubutegetsi baragirije kenshi igipolisi ko kinyuruza abanywanyi b'imigambwe n'amashyirahamwe yiyamirije ikiringo cya 3 cy'umukuru w'igihugu bongera bahohoterwa ubuzima. Amatohoza igipolisi cyakoze yamirira kuri izo byagirije. Igipolisi kandi kirabeshuza amakuru yavuzwe ko hari interahamwe zaje ku butaka bw'u Burundi zigahabwa imyambaro y'igipolisi cy'u Burundi zikanakoreshwa mu kugandagura abantu. Pierre Nkurikiye, umuvugizi w'igipolisi, amenyesha ko n'inama mpuzamakungu y'ibihugu byo mu biyaga binini CIRGL yamiriye kuri ayo makuru ikurikije amatohoza yigiriyeyo nyene ubwayo. Igipolisi kivuga ko imyerekano yo kwiyamiriza ikiringo cya 3 cya Perezida Nkurunziza cita imigumuko kuko ngo yabayemo gukoresha inguvu yitabiriwe n'abantu bashika 600,000. Kubera ubwinshi bw'abagiye barahagarikwa, igipolisi kiremanga ko bitakunda ko abantu babaho neza mu busho busanzwe ari na buto. Eroje uri ka neza, Bujumbura, ijwi rya Amerika.